Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Ndabashuhuje cyane, mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Twagiye gutora mugabo twikingira, mbese ejo uzokenera cyangwa mu kiniki niki bazokubaza ati zane ikarita y'amatora.
Mbese nabo batoye bagenda kwera ubwo bavuga ati babonaho natoye.
Je ni bazoka amatora rusangi ari amatora ahuriyemo bose, abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta, ubwo mukagira ikintu twakwita iyiganwa.
Abo ni bamwe mu Barundi b'impunzi mu Rwanda ku matora yarayabaye mu gihugu cyabo. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Duhere ku makuru yo hirya no hino. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ndagushimiye Thomas, ndashimiye mwese muriko murakwirikirana aya makuru muri aka gatondo. Ariko imbere y'uko tubasomera amakuru hirya nino, reka tubanze tubasomere iyi itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabajwe n'ingene Leta y'u Burundi yashimye kuandanya amatora y'abajenama b'amakomine n'abamashinga mateka, kandi ibyangombwa bikenewe ku matora yemewe na bose bidakwiye yica amatwi ku mpanuro z'ibihugu bigize Ishirahamwe rya Afurika. Umunyamabanga w'Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU n'abandi benshi basavye ku matora yo kugizwa inyuma. Turasavye Perezida Nkurunziza kwiyumvira ineza y'igihugu n'abanyagihugu, ntashira imbere icifuzo co gusubiza gusubira kwitoza ubwira gatatu, agatanga inyishi tomoye ku bamuhamagarira mu biganiro, agasonera amasezerano ya Arusha cane cane mu bijanye n'ikiringo c'umukuru w'igihugu. Turasavye dushimitse Leta y'u Burundi gusubira ku meza y'ibiganiro vya politike birongowe n'intumwa y'umunyabanga wa Onibatili userukira ubumwe bwa Afrika FAL n'abanywanyi b'ibihugu byo mu karere. Turasaviye abo vyega bose kuboshira mu ngingo kuboshika ku ngingo bumvikanye kukiranga misi c'amatora coza gikura mu nzira aya matati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikira ingingo y'ibihugu bigize Ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo kutarungika abarorerezi mu kwerekana yuko amatora y'umwidegembyo atunganye kandi yemewe adashoboka atamutekano uriho, kandi urubuga rwa politike n'amaradio vyugaye. Turahuje n'ibihugu bigize Ishirahamwe rya Afrika kingene abanyagihugu bamerewe nabi, tugasaba Perezida Nkurunziza gukorana n'ibihugu by'Ishirahamwe rya Afrika n'ibihugu byo mu karere mu gutora inyishu kuri aya matati no gufasha ko hoba amatora yemewe na bose biciye mu guhindura ikirangaminsi. Reka rero tubandanirize amakuru y'irya nino. Tuvuga kuno munsi Perezida Obama yashize imikono ku mateka abiri, rimwe rimuha uburenganzira bwo kuganira ivyerekeye iby'ubutunzi n'ibihugu 11 biri mu karere ka Aziya niba hari Pacifique. Irindi tegeko yashize ku mukono ni ryo gusohora amahera ashika miliyoni 150 y'amadolari yofasha abakozi bavuye mu kazi kubera gutwara imitahe hanze ya Amerika ngo bashobore gukarihirizwa ubwenge babashe no guhangana n'ingaruka z'urwo rudandaza. Intumbero rero kukaba ari ukugira ngo iryo soko rizoje no muri Afurika yo munsi ya Sahara. Perezida Obama rero yizeye kwa ayo mategeko azofasha abakozi, abanyamitahe n'abadandaza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ikibanza c'imbere kwisi, kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigire ikibanza c'imbere kwisoko mpuzamakungu, maze Amerika isubire gutwara idarapo mu by'ubutunzi imbere y'ibihugu vya Aziya, Iburaya n'ahandi. Yashimiye cyane ingene abo batavuga rumwe muri politike abona bona ba Republike boroheje kugira iryo tegeko rishoboke kwemegwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Tubandanirize no makuru kuri ya byabiganiro biko birahuza ubugirigi na minisitiri wa mbere w'ico gihugu Alexis Tshibazi, we yaciye avugira kuri televiziyo uyu munsi wa mungu ko kuva ku munsi wa mbere amabanki yose yo muri ico gihugu adasubira gukora uko bisanzwe. Iyo ngingo izomara iminsi itandatu yafashwe inyuma yaho ibanki nkuru ya vya bihugu vya Buraya ifatiye ingingo yo kuva ku igenezo ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu itazobandanya ihungurane amabanki yo mu Bugirigi. Kuri iyo tariki niho hari hategekanijwe isango ntabanduka ku Bugirigi butegerezwa kuriha hafi miliyaridi 2 waraniye ca kigega c'isi FMI. Vya biganiro biri hagati ya Iran n'ibihugu rutura biriko birabera i Vienna muri Australia n'ubu birabandanya abakurikiranye hafi ibyo biganiro bavuga ko amasezerano ashobora gushikwa ko umukono mu minsi mike. Ibyo biganiro bigamije kugondoza leta ya Iran kureka abagenduzi mpuzamakungu bagendura ahikekwa ko hakorerwa ibyo birwanisho ibyo bihugu navyo bigatezura ibihano byafatiwe ico gihugu ibihano by'ubutunzi byafatiwe ico gihugu. Abanegura ibyo biganiro ku rubuga ngurukana bumenyi bavuga bati Amerika irika yaganira n'umwasi ariko Yan Saint Pierre atohoza ibintu n'ibindi wavuga ati uko no gutamenya ingene ibintu bisigaye bimeze mu migenderanire y'ibihugu atakarero no tanga n'ingene Amerika ifashanya na Iran mu kurwanya wa murwi Islamic States ariko ibyo bihugu bidahuye kuri politike yo muri Syria na Yemen atubu harageze igihe umwasi mwicarana mugakorana. Nagira ndabibutse ko muri ko murakurikirana iradio ijwi rya Amerika. Mu Misiri naho havugwa urupfu rw'umushikiriza manza mukuru yahitanywe n'ikibombe caturitse mu gihe Hisham Barakat yaravuye muhiriwe yerekeza ku kazi. Abantu 8 barimwo abari bacungere ubuzima bwiwe bashoboye gukomereka. Ibyo byabereye muri district ya Hello Opolis kandi byamaze kwemangwa n'umugwi witwa Geza Popular Resistance. Hisham Barakat yari umukozi akomeye mu butungane bwa Misiri. Ico yari yiyemeje no kugwanya ashimitse abari bashigikire ya ntwari ya Mohamed Morsi yavanyweho n'igisoda cha Misiri.
Amakuru yo hirya no hino. Nshuti zacu, murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa interinete radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu Burundi. Amatora y'inteko ishinga amategeko n'abajyanama b'amakomine yarayabaye nk'uko byari biteganijwe. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatoreye aho avuka Ibuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Jean Bosco Ndarurinze araduhiye inkuru.
Ku mugwa mukuru wa komine Mwumba neza na neza ku musozi wa Buye niho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaranguriye igikorwa cyo gutora abashinga amateka n'abajyanama b'amakomine mu ntara ya Ngozi. Igihe cy'isaha 12 z'ubuca aho twahashika hari umurongo muremure w'abanyagihugu bazindutse agaturuturu gutora. Umukuru w'igihugu yahashitse hafi isaha 6 akaba yaje anyonga ikinga buke buke umutambukanyi wiwe nawe nyene yatoreye ngaha Ibuye amuherekeje n'amaguru be n'abana biwe. Igikorwa cyo gutora akirangije, Petero Nkurunziza yahaye ikiganiro abamenyesha makuru ahavuga ko ari intambwe abarundi basubiye gutera mu gushiraho indongozi biciye mu matora byerekana ko bariko baratsimbataza demokarasi.
Turanezwe cyane kuko nayo uno munsi rero abarundi bazindutse bose baje gutora indongozi ku rwego rw'abashinga amateka n'abajene b'abakomine bikagaragaza neza yuko abarundi bifuza kwitorera abarongoye n'imigambi myiza bashimye. Uruhare rw'iwanje rero nk'umurongozi w'igihugu niteka kubona ushobora kurongora igihugu ikiringo kigahera abantu bakitorera abandi niraga ryiza twuvuga yuko ari ingendo nziza irikiraraba mu gihugu cyacu Burundi. Tuba tubona akajya gutera akama abarundi bose ngo bitabire ingendo ya demokarasi, ingendo yo kwijukira kwitorera abarongoye n'imigambi bashatse kuko n'inzira irashe nini nkingi y'amahoro n'umutekano n'iterambere birama mu gihugu cyacu Burundi.
Bamwe mu bari baje gutora bavuga ko bishimiye amatora kandi ko bahaje atagahato babishaka.
Tera amatora agenze neza, twatoye atangorane, turaje gutora twebwe twitabye kubera tubishaka kandi nta misimikano yari irimo. Twebwe ntitwashobora kumva ko kamo kabo bantu kuko gutora ni byiza twebwe twa twagiye tubyizeye kandi turabishaka.
Ni byiza gute gutora?
Gutora ni byiza kuko twitorere indongozi ziturongora twitorere. Icyo gituma twagiye gutora atangorane twagize.
Tuvuye ngaho Ibuye twakiye ku mugwa mukuru wa komine Ngozi. Bamwe mu banyagihugu ntibagiye gutora. Barasigura imvo zatumye batarangura icyo gikorwa.
Twazimana twarayihakanye perezida ariwe batanze nk'umukandida twatuza kwitwa amatora twarabihakanye. Kugira tugende gutora twe twasabye ko dutubwamire twatakuje mu biganiro ibiganiro barabyanse gushikura mu cyo tuma twa amatora naho bayagize bayagize ariko twe ntwavuye muhira twagutwigumiye muhira turi ku mirimo yacu nko bisanzwe.
Witavya kama kandi
nitavya kama ka opposition uko twavuze tuvuga ko twazimana tayemera n'undi twa ntituyemera n'uturindire n'ubundi n'ubu ntituri espera ntituri espera biko amatora uko bagiye gutora kwashora kwa amatora tuvyemanga n'ubu turacya aho duhagaze n'ubu ntihaje nyine turenga
aho umukuru w'igihugu yatoreye kwishure nshingiro rya Buye habonetse n'indoreretse aha twovuga nk'intumwa y'umugwi w'igihugu wigenga ugejwa gatya kazi na muntu intumwa z'ubuserukizi bw'igihugu cha Afrika y'Epfo mu Burundi waserukiye shingiro ministere Afrika de la compassion nishirahamwe ntabariza rikorera mu ntara ya Ngozi president Nkurunziza n'umukenyezi wiwe bakaba bari mu bantu 1,443 bategerezwa gutorera muri ico kibanza Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America
Radio ijwi rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda tunyarukire noneho ibujumbura Edi Rwema we yakurikiranye uko amatora yagenze mu makomine amwe namwe ari mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'u Burundi.
Muri rusange mu makomine ari mu majyaruguru y'umurwa mukuru Bujumbura twasuye ari mu Bwiza, Nyakabiga, Kamenge na Kibitoke amatora yarimo aba mu mahoro ariko hagaragara abasirikare n'abapolisi benshi ku mabiro y'amatora. Ikindi kigaragaje aho twasuye hose nuko amatora yatangiye atinze. Ababishinzwe batubwiye ko ahanini byagiye biterwa no gutegura ibyumba by'amatora. Urugero muri komine Bwiza ku biro by'itora riri ku cyahoze ari Sobekov amatora yatangiye hafi masambiri mu gihe amategeko agena ko atangira saa 12 aho mu Bwiza twahasanze bamwe mu baje gutora ndetse na bamwe mu bahagarariye imwe mu mitwe ya politiki
duhuriye hano mu biro by'itora byo mu Bwiza ndakubona ufite urutoki ruriho wino bivuga ko umaze gutora atubwira uko igikorwa cyagenze
gikorwa usinje gusa ko batevye gato ku masaha bari batubwiye cyagenze neza cyo saa 12 naranza ndi ngaha bigaragara ko batari babyiteguriye gose ko byose babipanze ariho turi
muri rusange urabona kimeze gute gikorwa kuko ntago mbona abantu benshi ubundi ikarisi ni karisi tuwe n'abantu benshi mbona abantu bari bwiyongere cyangwa se
cyo nibaza yuko bari buze kwiyongera hanyuma kuko ni intangiragora ejo hari kuwa mungu harabaraye bihimbiye agacupa burasinziriye
Ni twanjye biri rishari nkabandiko nkorera bikogwa byo gucungera amatora ku ruhande rw'umugambwe SNDFDD ngaha ari muri komine Bwiza
kugeza ubu murabona amatora agenda
ariko agenda neza abantu bariko baraza buhoro buhoro bahashye mu gitondo mugabo tubiza kubaza kuza nimugoroba
Tuvuyaho mu Bwiza twakomereje ku biro by'itora muri karitsiye ya Jabe nayo iri muri komine Bwiza ikaritsiye nimwe bizimaze iminsi zumvikanamo amasasu n'amagrenade menshi cyane kuri uyu wa gatandatu ushize hakaba haranapfuye abantu babiri ku biro by'itora bya Lise Jabe amatora ntiyatangiye kugera saa 2:45 impamvu nk'uko tubikesha mu standeri wa komine Bwiza Esperance ngerageze ngo nuko bari bagitunganya ibyumba by'amatora
cyatumye bidatangura kare no kubera ibibanza by'amatora bitari bwaheze gutegurwa n'ibikoresho batari bwaheze kubishiramo neza nta kindi cyatumye habaho uwo mwanya mutoyi wo gucegwa ariko murabona ko ubu turi hano ibikorwa bigira bitangura
nta sano bya bifitanye n'ibihe yikaritse ejo imaze iminsi cyane cyane ukurasa nta masasu na grenade
isano byo bifitaniye ryo ntiryobura ariko kandi ntiryobuze umwene gihugu gukora ibyo afitiye uburenganzira ariko uko umwanya uraza abantu turabona ko bajinda biyongera isano rashobora kuba ari hari kuba afise umutima uhuha kuba afise ubwoba kuko umwana w'umuntu n'umuntu
ikintu cyakomeje kwigaragaza aho twasuye hose no mubare muke cyane wabitabiriye amatora ibiro byinshi wasangaga umubare w'abakozi ba komisiyo y'amatora kimwe n'abapolisi usumba bikomeye abaje mu gikorwa cyo gutora nyirizina muri karitsiye za Nyakabiga na Kibitoke abanyagihugu benshi wabonaga bibere mu mago yabo batitaye ku kujya gutora ahubwo ukabona abapolisi n'abasirikare benshi aribo batora kwavuganye na bamwe mu batuye iyo komine ya Kibitoke
urumva kuko ntu barayi baraturasa ama grenade ama bombe ama police nibonera kure bakinjira mu makaritie imitima ntiri hamwe nkuri tumerewe nabi ni hamwe umuntu adashora kuronka nahantu yohunga ngo ahunga Burundi nta kuno umuntu aje gutora woje gutora umutima utari munda amabombe yaharaye ni ibintu mwumva mwese si ibintu bagirira mu cyumba kuva samoya gushika burinde buca mu mazu mu mihana mu makaritie bakinjira nkuri ibintu bikoreka mu gihugu cy'u Burundi senze
ntaho dagutora ni nduru ziri ngaha mu gihugu kandi nawe baje gutwanya twamenye udutora ubari ni nduru ziri ngaha mu iki gihugu nduru zaraye ziravuga burinde buca nta mitima dufite yuko twoza gutora ntuzi nabo dutora abari
biragaragara ko ukuze ibintu nk'ibi umaze kubibona muri iki gihugu cy'u Burundi
ntazi nari bwabo n'ibintu biriko biraba muri iki gihe ntazi nari bwabo ne kuva mbaye bibaye ubwa mbere tubona ibintu bisa nk'uko
kiyo se shaka kujya gutora kuko uwitwa kwa rumije no ngamu cy'ibitoki nashaka kurenga hajya ku mupaka mu kamenge habera amatora babifatiye hajya n'uvuga ko wizwe urumva nkatwe bamwe muri quartier wacu ngamu cy'ibitoki turazi kisaje batezwa kunyica kuko imiso yose yavenga yitwirira kwa imbonera kuri abasendere ngo nyine ejo bavuze ati ngo bazbarindira amatora yabo no musahezi bave batira no musi cy'ibitoki urumva nariho mpamvu umuntu atoja gutora haje
ikindi kigaragaje muri aya matora ni ubuke bw'indorerezi cyane bituruka ku cyemezo cy'amashyaka menshi atavuga rumwe na leta cyo kutitabira amatora y'abajyanama b'amakomine n'ay'abadepite imiryango yindi nk'Afurika yunze ubumwe n'uw'ibihugu by'Uburayi nayo ikaba yaratangaje ko indorerezi zayo zitazagenzura ayo matora biteganyijwe ko ibizava mu matora bizatangazwa nibura mu minsi itatu iri imbere Edirwema ijwi rya Amerika ibujumbura
Abarundi bamaze igihe bahunga imidugararo ya politiki mu gihugu cyabo nejo barakomeje nubwo nta mibare yagaragaye ku mupaka uturuka mu ntara ya Kirundo ariko hari n'abandi Barundi bamaze iminsi mu buhungiro mu Rwanda baraye bambutse bajya gutora maze barangije basubira mu buhungiro mu Rwanda Eric bagira ubusa araduha ibindi bisobanuro
Imibare yabinjiraga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ku ntara ya Kirundo mu minsi ibiri ishize bahunga igaragaza ko yari hejuru cyane. Abinjiye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize bonyine barasaga igihumbi. Kuri uyu wa mbere w'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama mu makomine kugeza hafi saa kumi za nimugoroba abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda batubwiye ko bamaze kwakira abahunga bari hagati ya 35 na 40 kandi ko atari uko imipaka yafunzwe. Nta rujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga rwaharangwaga. Abagiye gutora bavuye mu miryango bacumitsemo mu Rwanda batubwiye ko muri rusange byari nko kurangiza umuhango ngo bakunde batunge ikarita y'itora. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika batoye ku masite atandukanye ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo barangwaga n'udukarita tw'amatora dushatse kuba mu ibara rya kaki turiho amakasha abiri ndetse n'ibikumwe bisizwe wino y'umukara.
Twagiye gutora mugabo twikingira mbese ejo uzokenera cyangwa mu kiniki niki bazokubaza ati zane ikarita y'amatora kuko n'ubushize niko twabonye biri. Ubwo rero twagiye gutora mwana twagiye gutora benshi wafata ukazingazinga ntacyo washirako igikuru twagiye gusa dukurikirana kya kidodo cyo gushira ku ikarita gusa.
Niba nkumva neza mu Kinyarwanda baravuga ngo hari ukuntu umuntu akora ibintu kugira ngo arangize umuhango.
Nuko nguko twakoze.
Abandi nabo bagiye gutora n'abagenda kubera ubwoba, bese nabo batoye bagenda kubera ubwoba bavuga ati babonaho natoye. Amubwiye rero gacha, gacura bingenye ugira ugira akantu kaboneke.
Kubahisemo gutora muri ubwo buryo bagereranije amatora nk'ikinamico, kuko ngo yagombye kugaragaramo amashyaka menshi.
Abo baturanye bacu bava muri uwo mugambwe wa CNDD-FDD. Bobo batubwira ati mutora, mudatora amatora twararangije. Mu gifaransa novuga yuko ari nka maske. Aya matora ni nka maske, bagize maske gusa yo kugira ngo bereke mbese amakungu yuko habaye amatora. Mugabo iyi ni nk'inamico bakoze. Imbonera kure turabana turaturanye, hano imbonera kure yo mu Kayanza koje mvaho muri iyo ntara ya Kayanza. Aho bavuga ati atuzobamesa muje gutora cyane muje gutora twitwararangije. Urumva rero umuntu ahita akubwira muri ko murahiganwa ati twararangije kandi amatora jene bazaho ko amatora rusangi ari amatora ahuriyemo bose abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta ubwo mukagira ikintu twokwita ihiganwa competition none uko uragira competition ukayigira wowe wenyene ni nka ikipe ihura n'iyindi ugasanga ikipe iri kiriki nayo nyene iyo ikipe utoyitegwa iki
kubatigeze bajya gutora bahungiye mu Rwanda bo bafatiye ku mibare y'abanyagihugu bamaze guhunga basanga ari nkaho nta matora yabaye
igituma ndiko ndavuga ko hari amatora yabaye nuko hamaze guhunga ibihumbi byinshi
abe abahungiye mu Rwanda abahungiye muri Kongo abahungiye Tanzania ni beshi cyane bari gushobora kuba bari muri ayo matora ari nayo mpamvu tuvuga ko atamatora yabaye yoba ari amatora yabaye twese twa twagiye gutora ngira hamwe n'amatora ashobora kuba hari cyagamije cyangwa amatora y'ingufu kukiya bara matora y'abarundi bose bategezwe kurindira akazoba amatora y'abarundi bose ntiyari kuba amatora y'imigambwe ibiri gusa nico no vuga
z'amatora je numva menga sinamatora yoba yabaye kuko abantu bari hanze y'igihugu nibo beshi cyane numva naho baba bataye ko byo bari jupo bari byo bari rimentanye
naho kubatoye batandukanye n'imiryango yabo nabo bavuze ko batishimiye aya matora kuko babo ngo bagize icyo bacyo gusubira inyuma ngo batore
iyo mba ndavyishimiye mfite umujyango w'abantu bategereza kuzotora benshi nuko uvuga ndafise umudamu ndafise n'abana bakuze bari bakugira imyaka yo gutora yaba amatora novuga ko yagenze neza abana banje n'umugore narabahungishije kubera ubwoba yaba amatora yagenze neza nabo bari kuza nabo bagatora
kuri uyu mupaka w'u Rwanda n'u Burundi kandi mu ntara ya Kirundo harabahambukaga bahunze baturutse mu ntara zitandukanye batubwiye ko batigeze bitabira amatora y'abashinga amateka ndetse n'ay'abajyanama mu makomini impamvu nyamukuru ni ukutemeranya n'indi manda ya Bwana Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi si benshi bagaragaye barangije gutora bagahita bahunga ariko abatifuje kumvikana mu itangazamakuru batubwiye ko batuye nk'ikimenyetso cyo gutambuka ku mupaka bajijisha ko bagiye gusura inshuti zabo aya matora abaye mu Rwanda habarurwa impunzi z'abarundi ziri mu 40,000 ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ikirundo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika, Radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Mu Rwanda noneho, urukiko rukuru rwa Raye rutangiye gusuzuma ikirego cya bamwe mu bagize urugaga rw'abavoka bavuga ko amatora yubahagarariye aherutse akwiye guseswa. Impamvu batanga ngo ibarura ry'amajwi ryakozwe nabi. Asumutakaboyi yadukoreye inkuru.
Tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu, urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwatoye umuyobozi warwo. Mu bakandida babiri bahataniraga uyu mwanya, Maitre Kavaruganda Jiriye yagize amajwi 272, mu gihe bahataniraga umwanya Maitre Nduwamungu Jean Marie Vianney yagize amajwi 316. Habonetse impfabusa zirindwi. Abavoka batanze ikirego batatu bavuga ko aya majwi yateranije angana 595 kandi ngo liste y'itora yari yandikishije abavoka 561 kinyuranyo cy'amajwi 34 abatanze ikirego bakemeza ko ari uburiganya. Bagasaba urukiko ko rwatesha agaciro ibyavuye muri aya matora, bagasaba ko habaho andi matora mashya ubwo urukiko rukuru rwatangiraga kumva abarega n'abaregwa mu nama itegura urubanza. Urukiko rwagarukiye gusa ku kureba niba ababuranyi bahari ndetse banitwaje ibyangombwa byose basabwa n'urukiko. Nyuma yo gusanga hari abo urukiko rwahamagaje batabonetse, cyane cyane umukuru w'urugaga rw'abavoka ucyuye igihe ndetse n'uwatowe, urukiko rwimuriye iburanisha ryarwo ku itariki ya 7 z'ukwezi gutaha. Abatumijwe mu rubanza bose bategeka kuzitaba. Iki kirego cyatanzwe n'abavoka batatu muri rusange ntawe kirega, ariko aba bavoka bagasaba urukiko ko amatora yo ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu yaseswa. Iki kirego kije gisanga ikindi cyatanzwe na Maitre Mugisha Richard w'uregaga urugaga rw'abavoka mu Rwanda mu izina ry'umuyobozi warwo, ndetse na Maitre Rutabingwa Tanazi umuyobozi rwa gucyuye igihe. uyu mwavoka nawe yasabaga ko ibyavuye mu matora biteshwa gaciro ndetse abatanze ibirego bakifuza ko byaburanishirizwa hamwe. Urukiko rwavuze ko nubwo ikiregerwa gisa ariko abaregwa atari bamwe bityo urubanza rudakwiye guhuzwa. Metre Rutabingwa Tanaze wahoze ayobora urugaga rw'abavoka nawe yari yandikiye Metre Uwamungu Jean Marie Vianney watowe amusaba ko yahagarika kuba ayobora urugaga rugakomeza kuyoborwa na Metre Rutabingwa Tanaze wari ucyuye igihe ngo mu gihe gitegerejwe imyanzuro y'urukiko. Uwamungu Jean Marie Vianney mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yavugaga ko aha gaciro gusa ibyemejwe n'inteko rusange kuko ari rwo rwego rukuru ruyobora urugaga kandi akemeza ko uru rwego rwo rwamutoye cyangwa se ngo akazategereza imyanzuro izava mu rukiko. Maitre Nduwamungu Jean Marie Vianney ubu ni uyoboye urugaga nubwo hari bamwe muri bagenzi be bakomeje kugaragaza ko batamwishimiye ngo kuko amatora yaba yarajemo uburiganya. Aya makimbirane ari mu rugaga amaze gucamo abavoka ibice bibiri, kimwe gishyigikiye Maitre Uwamungu Jean Marie Vianney watowe n'ikindi gishyigikiye Maitre Kavaruganda Julien utaratowe. Ibi bice bikaba byasubiza inyuma urugaga mu gihe bitabonewe igisubizo mu maguru ya vuba. Impaka kuri ubu bwumvikane buke zizakemurwa n'inkiko. Inkiko nizo zonyine zizemeza ko amatora yabayemo uburiganya akaba yasubirwamo cyangwa urukiko rukemeza ko watowe ariwe muyobozi w'urugaga. Urubanza rwimuriwe tariki ya 7 z'ukwezi gutaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Alphonse Ndayikenguru cyaragarutse muri studio kutwibutsa ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa muri iki gitondo.
Ingingo sama yamakuru twabashikirije muri gitondo twababwiye yuko leta z'umwe za Amerika zibabajwe n'ingene leta y'u Burundi yashimye kwandanya amatora yabaje nama bamakomine n'abashinga amateka kandi byangombwa bikenewe ku matora yemewe na bose bidakwiye. Twabwiye kandi ko President Obama yashyize umukono ku mategeko abiri rimwe rimuha uburenganzira bwo kuganira ibyerekeye by'ubutunzi n'ibihugu 11 biri mu karere kazia nibahari ya Pacifique. Twabwiye kandi na wa mushikiriza manza yishwe mu gihugu cha Misiri atewe ikibombe cha ritaritswe mu modoka aho yaravuye mu nzu iwe agiye ku kazi. Ndashimiye rero mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana ano makuru nkabahamagarira gukurikira Ijwi rya Amerika aho mwikurikirira naho mwahumvise imirongo mushobora kuyikurira nako mwayumvise. Murashobora kandi no gutwandikira kuri WhatsApp mugashobora no gutusoma kuri Facebook. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwashimye kudukurikirana nk'abatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ariko imbere yuko tusezerana nagira ngo ndabibutse yuko mwisa imwe dusubira tugahurira kuri iki kibuga nyene ndabashikiriza amakuru yo mu Burundi. Ayo makuru yo mu Burundi nayo akaba cane cane azoba ashimikiye ku matora yabaje na mama komine n'abashinga amateka yabaye uno munsi mu gitondo. Ndabakengurukiye.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero mugume ku ma radio yanyu ibiganiro byacu birakomeza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.